Tuashime kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi 6 bapfungiwe mu kibuga c'indege ca Manila Nino Aquino mu gihugu ca Philippines barabuze ayo bacira nayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza Uburundi bukavuga ko butagiraho buhera mu kubatabara.
Ijwi rya Amerika tubwiye ko Abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo. Basiye bitugora nyine twabafasha base yuko dushobora kuvugana.
Uyu ni madama Ines Sonia Niyubawe havugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato musangwe ikaze. Amakuru ya tutayere mu y'umutekano ibitero by'indege Israel yagavye mu bisagara bibiri byo mu ntara ya Gaza byahitanye abanyepalestina 9 batanu muri aba 9 ibitero byabasanze mu ikambi iri ahitwa Nuzerat ni hagati na hagati muri Gaza abandi 4 nabo bibasanga mu gisagara citwa Jabalila. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Gaza bwatanze ibitigiri buvuga ko masaha 48 gusa muri rusangi abaguye mu bitero bya Israel ari 97 mu gihe abo byakomerekeje barenga Janabiri biruku mugihe abahuza barimo Amerika n'ibihugu by'Abarabu bari kubakora iyo bwabaye ngo haboneka amasezerano ahagarika intambara burundu. Israel naco iravuga ku bitero yagirizwa kugaba mu bibanza birimo ikambi gusa yavuze ko yagavye ibitero ku birindiro birenga 100 by'abarwanyi ba Hamas ikica batari bake muri bo. Tuve muri Gaza tuja muri Siria aho abashikiranganje batandukanye bariko bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza basaba leta zunze ubumwe za Amerika guhanagura ibihano yafatiye Siria. Babivugiye mu rugendo rwabo rwa mbere bakoreye muri Qatar kuva batembagaza ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Umushikiranganje ajejwe vy'imigenderanire ya Siria n'andi makungu yasiguye ko ibihano vya Amerika ari intambamyi ikomeye yo kongera kwiyubaka vyihuse kwa Siria. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje ujejwe imigenderanire ya Qatar rivuga ko umushikiranganje wa mbere wa Qatar yakoranye umubonano n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Siria ujeje ivyo kwivuna abansi n'ujeje igisata c'iperereza. Iryo tangazo ribandanya kuvuga ko Qatar ishigikiye intambwe zose zishikana Siria ku bwiyunge, ubwigenge n'amahoro vyuzuye. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze, Qatar nayo nyene yari yasavye ko Amerika ivana Siria mu bihano. Ibihugu vyo mu burengero bitari bike bivuga ko birindiriye kuraba ingene indongozi z'imfata kibanza za Siria zitwara imbere yo kuvana ico gihugu mu bihano. Co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi, Qatar nayo nyene yari yarahagaritse imigenderanire yari ifitaniye na Siria ku ntwaro ya Bashar al-Assad yavanye ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'2024. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bumaze gutembagazwa, Qatar cabaye igihugu ca kabiri cugurura ambasade yaco muri Siria inyuma y'imyaka irenga 10 yari imaze yugaye. Ayo makuru yose agezweho irya nino ku isi n'ayandi muheje kumva mushaka kongera kuyasanga ku rubuga rwacu www.vowa.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA Radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabayikaze inshuti bakunzi bacu. Abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi 6 bapfungiwe mu kibuga mpuzamakungu c'indege ca Manila Nino Aquino mu gihugu ca Philippines babuze ayo bacira nayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza bagasaba ko bajanwa mu kindi gihugu co bakira nk'impunzi. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye ino nkuru.
Abo Barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bageze muri Philippines buri wese ku giti cye, nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku Barundi bidasaba visa. gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Isoko y'Ijwi rya Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka. Benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa. Waduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we yatubwiye ko muri bo abagera kuri 50 bamaze kubazwa no gutanga makuru muri HCR ariko nta numwe urahabwa ubuhungiro. Uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo. Mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo abarundi 15 nk'uko iyi soko ibitubwira. Ikindi yabwijwe rya Amerika nuko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege bakomeza babwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko Philippines itazigera ibaho ubuhungiro. Mu butumwa iyi soko yahajwe rya Amerika yagize ati
ikindi naco tumaze amezi arenga 6 atazuba tubona ntiturigera dusohoka hanze numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe. Amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa, bamwe barafashwe na hypertension, abandi bagwaye diabete za estoma, ibibazo by'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona.
Isoko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona kubijyanye n'ibyankenerwa. Yagize ati
"Injye tujya ni nica ntikize barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi. Nimudufashe gutabaza kuko igihugu cha Philippines turabona ko cha twanse, mudutabarize nimba hari kindi gihugu cyo twakira tukava mu kano gasho."
Uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura. Usibye ibibazo bijyanye n'imirire, iyi soko yacu aho ku kibuga cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi. Abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige. Abana bari munsi y'imyaka 5 bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni 9. Usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe, abanyagana, abanyamisiri n'abandi. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abakozi ba HCR cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri Philippines ngo bagire icyo bavuga kubireba imibereho y'abo bantu bahagotewe.
Edirwema urakoze tukivuga ku vino nkuru ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu buvuga ko budafise aho buhera kugira ngo bufashe abarundi bagera kuri 70 bafungiwe ku kibuga c'indege ca Manila Nino Aquino cyo muri Philippines. Mu kiganiro nagiranye mu kanya na Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubwo bushikiranganje yasiguriye ko abo barundi badashaka ko amanumero yabo ya telefone amenyekana muri ubwo bushikiranganje kandi na leta ya Philippines ataco iratangaza iza ubwo bushikiranganje. Madame Sonia avuga ko make mu makuru afise kuri abo barundi bayakura ku Ijwi rya Amerika.
Bagenda bamenyesha yuko amakuru y'abarundi barenga 70 bafungiwe kuko batindege cy'igihugu cya Philippines ku ruhande rw'ubushikiranganje bugeje imigenderanire y'ibunani makungu ari nabwo busanzwe buri abarundi baba mu makungu. Iyo nkuru nayo twari tuzi uretse ko twayibonye iradiyo Ijwi rya Amerika ryayishyize ahabona. Na yo twari tuzi kuko igihugu cya Philippines cyangwa leta y'igihugu cya Philippines ndetse nabo bavuga ko ari abarundi bari mu gihugu cya Philippines bafise ibibazo ntibigeze bitura leta y'u Burundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza. Ayo makuru nayo twari tuzi.
Inyuma yo kuyamenya biciye ku Ijwi rya Amerika hari ico ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu rwabiriko buragira kuko bavuga bati barakeneye ababatabara. Hari ico muriko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo abarundi batezurirwe na cyane cyane ko bamwe mu bavuga n'Ijwi rya Amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka 5 bari muri abo.
Uretse yuko tutanemeza neza ijana ku ijana ko bose ari abarundi kuko nabo tuzi twagerageje kubandara ukuntu twobashikira turabibura ariko twashyize duce kuri radiyo nyine yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turondere baduciye hamwe tushobore kuvugana. Ariko ku nyicyo radiyo yashoboye kuduha radiyo y'Amerika yatubwiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo bashye bitugoye nyine tukubafasha base yuko dushobora kuvugana
abo uko babidusigure ku juri ya Amerika bavuga bati ni kumvo z'umutekano zacu hari intambwe muri ko muragira kugira ngo muce muri iyo aéroport muce kubategetsi ba Philippines ico kibazo kibe hagati y'ibihugu bibiri hako kiba hagati yabo banyagihugu na n'ubushikirangaje
ubisanzwe nimba ari barundi ko kuba ari mu kwireta y'igihugu cya Philippines mu kubutaka bw'igihugu cya Philippines leta y'ico gihugu nayo nyene irafise ku bishobora kurondera leta y'igihugu cy'u Burundi bakubwira nimba koko ari abarundi hanyuma igaheza ikabwira leta y'u Burundi ikabibenyesha bitwiye mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi tubimenyesha leta y'u Burundi ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya Philippines hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu bari bo
hajya Burundi na Philippines vyegeranye gute mu vy'imigenderanire hari ambasade Burundi bufiseyo
imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi na Philippines isanzwe ari myiza cyane nkuko Burundi usanzwe bitanye imigenderanire n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi hari ibihugu rero usanga twategeka umukono wo gutangura gukorana na kino kita accord général de coopération y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Philippines nazo biri mu bihugu bitegekanya kugira ayo masezerano kugira ngo imigenderanire ishobore kugenda neza ariko novuga muri rusange yuko imigenderanire isanzwe ari myiza kuko n'igihugu dusanzwe duhurira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ubwo dusanzwe dufite ibyo duhurira mu bitari bike
hari ubuserukizi u Burundi bufise muri Philippines ambasade
nta buserukizi dufise ku cicaro c'igihugu cya Philippines mugabo Philippines irafise ubuserukizi usanga bashobora kwitura naho byaba byagoranye atauri hafi nkuko nabivuze ngo bice muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi barashobora kwitura ubuserukizi bw'igihugu busanzwe buri muri misabo mpuzamakungu ONU ubuserukizi bwa Philippines bukitura ubuserukizi bw'u Burundi bugaheza bugashikana ubutumwa ari Bujumbura ariko ntizarinda guca hiyo kuko na Philippines arafise gushobora kurondera leta y'u Burundi directement
Madame Sonia none ikigiye gukurikira kuri abo barundi ko bariyo byo bariyo kuko baravugishije ijwi rya Amerika bakavuga mu kirundi turumva ko ari barundi ikigiye gukurikira nicahe kuri bo kuko uko biri kose n'abarundi baguma babazwa u Burundi ikigiye gukurikira nicahe
Nagahaje buryo abantu basabwe ikirundi sabarundi n'abanyi bacu bose ibyo ni bubanfu kuko dusanzwe tubana usanga bavuga ikirundi n'ibisanzwe ariko igiye kurica ku ruhande rwa leta y'u Burundi nabwiye kuko nta kitwemeza neza ko abo bantu ari abarundi ijana ku ijana turibitse u Burundi dusiri imbere nuko sinovuga ngo tuce tubakureyo ku nguvu kuko mu bisanzwe ibintu by'ubwambukira kuva isi kibaho kuva abantu bakibaho ubwambukira bwamyeho hagati y'ibihugu ubu rero nacyo tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira gusa icyo leta y'u Burundi igubandanya ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko abarundi bajya gukorerayo kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma abarundi bajya gukorera muri ibyo bihugu bakingiwe n'amategeko agateka kabo kubahirijwe atabushobora kubakomakoma n'ibindi rero mu gihe umurundi yagiyeyo akaba atifuza yuko yamenywa na leta nta wumenya uburyo yagiyemo mugabo icyo nababwira cyo cyo hariyo abagenda bagiye gusaba ubuhungiro nta wubimenya nkabo rero yo umuhungu amaze kugenda hanze agiye gusaba ubuhungiro asigara ari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU zigejwe impunzi HCR ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu agiye gusaba ubuhungiro twebwe rero ku ruhande rw'ubushikiranganje bunyene byo tugora kuko tubarondera kandi bumva badashaka kutwumviriza kuko twabarondeye ariko ntibarashobora kutwemera yuko tuvugana n'abantu bo dusanzura abarundi baba mu makungu
ibishikiye aba barundi bari muri Philippines byari bwashike hari vyigenze gushikira abandi barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka ga Madame Sonia
muri kahise tahafi aho ntereza amaso ibyo bintu byari bwashike nabyo twibuka twebwe ku ruhande rwacu mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo ubushikiranganje bwaca butumwa intumwa yihuta ivuye mu gibusarukizi kugira ngo bashobore kuja kuraba abo barundi abari bo n'ikibazo bafise mugabo ibyo bikaba iyo abarundi batabaje bitura leta ibagenga bakavuga bati naho twaragiye hari abasanga banagiye badafise impapuro zibagenga badafise impapuro z'inzira badafise impusha zo kuba muri icyo gihugu badafise impusha zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamwo nubwo baba bagiye barenganye mu mategeko yose bishitse bakitura leta kuko leta ari mvyeyi leta yashirumva umuserukizi cyangwa undi muntu avuye mu buserukizi kugira ngo aje kuraba ibyo ari byo maze tugaza tukavugana n'igihugu barimwo tukabafasha ari abo batahana bagatahanwa bakoze icyaha tukavugana ingene bohanwa hama bakazorekurwa n'ibindi n'ibindi leta igihe cyose binyito bibazo iraheza ikatera intambwe ikarondera umwana w'umurundi aha
ku ruhande rumwe muti ntibashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha kuko ano majuyo ari bubashikire naka
nibashimike bavuge bapresize batabazande nimba batabaza leta nibemere tubavugishe hama leta irabe ingene yobafasha ibikishije mu bushikiranganje bujeje imigenderanire y'ubundani makungu kuko nabwo busanzwe bubaraba nimba batabaza nahishyirahamwe mpuzamakungu impunzi urumva nkaho sino ndagonda rivugire sino umuvugizi wanyu bose bamenya ingene batabaza murakoze
madama Ines Sonia Niyubahwe muvugira ubushikiraganji bujeje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu ijwi rya Amerika tubashimire kuri kano kanya muduhaye
murakoze cyane
ijwi rya Amerika ubu nawe tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe uburyo umuhangayiko w'amatora ushobora guhungabanya ubuzima bw'abaturage n'imibereho myiza yabo mu gihe Ghana yiteguraga amatora y'umukuru w'igihugu ubuzima n'umutekano by'abatora byahawe umwanya w'ibanze ikindi ni gute wahangana n'inkeke n'umuhangayiko bituruka ku matora inzobere iradusangiza ingamba z'ingirakamaro hanyuma muri Zimbabwe abarwayi ba kanseri barashakisha uko babona ubuvuzi bwiza mu gihe hari ikibazo cy'ubuke bw'ibikoresho n'imiti ibi byose ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none ndabasuhuje ndi Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gusoza amatora y'umukuru w'igihugu yarakomeye cyane mu gihe Afurika yo ifite ku ngengabihe yayo amatora menshi muri uyu mwaka aho ifite amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se amatora rusange mu bihugu bigera kuri 15 abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko aho amatora yababera hose ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango ubwiyongere bw'impagarara za politiki ugushidikanya ku bizayavamo yewe n'ubwoba bw'imvururu zayakurikira muri bimwe mu bihugu akenshi biteza umuhangayiko inkeke n'umunaniro mu byiyumviro amatora yo muri Afurika hakunze kurangwa n'ingorane nyinshi ndetse n'impagarara bishobora guteza ibyago bikomeye ku buzima bw'abatora hamwe na hamwe inzobere muri Ghana zishimangira uburyo ibikorwa byo kwiyamamaza umunaniro kubatora impungenge z'uko hakwaduka impagarara za politiki n'imvururu mu gihe cy'amatora bituma impanuka zo mu muhanda ziyongera bikanateza ibibazo bikomeye byo mu mutwe
Ibihe by'amatora muri Afurika bikunze kubamo imidugararo bikarangwa n'ibikorwa bikomeye byo kwiyamamaza za mitingi mu mihanda imyigaragambyo ndetse n'urugomo rimwe na rimwe inzobere zivuga ko imiterere y'ibi bikorwa ishobora guhungabanya abatora nk'uko Amdi Conflict Rotation and Event Data Accred umuryango wigenga ukusanya amakuru ku mvururu n'imyigaragambyo hirya no hino ku isi ubitangaza kuva mu 2000 hafi 50% by'imvururu zifatiye ku matora zagiye zaduka zabereye muri Afurika ibishyira ubuzima bw'abaturage mu byago bikomeye Foster Ansong Brijan, umuyobozi wa serivisi z'imbangukiragutabara ambulance muri Minisiteri y'Ubuzima ya Ghana, avuga ko mu gihe imvururu ziteye impungenge, impanuka zo mu muhanda arizo ziza ku isonga mu guteza ibyago byinshi mu bihe by'amatora.
Bitewe n'uko amashyaka abakora ingendo hirya no hino mu kwiyamamaza, rimwe na rimwe zigakorwa mu gicuku, abashoferi barananirwa. Kandi nk'uko tubizi, kunanirwa k'umushoferi nabyo biteza impanuka zo mu muhanda rero
nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu muhanda mu myaka yabayeho amatora muri Ghana impanuka zo mu muhanda ziyongereho 10% bitewe n'uko amikoro ajyanye n'umutekano akenshi ahita ashyirwa mu gucunga umutekano w'imbaga y'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza idohoka mu kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko yo mu muhanda yongerera ubukana iki kibazo. Isaac Newman Arthur ni inzobere mu mitekerereze akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaganga mu by'imitekerereze ya muntu muri Ghana. Avuga ko uretse ubuzima bwo ku mubiri, imihangayiko n'impagarara bishingiye ku matora bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku buzima bwo mu mutwe by'umwihariko ku bantu basanga mu bibazo byo mu mutwe.
Depending on whatever happened during
umuntu ashobora kutabasha gukira ngo arenge ingaruka zibyanyuzemo akaba yabana nabyo ubuzima bwe bwose.
Afa agaragaza uburyo ibintu bibabaje nko kuburo wakundaga cyangwa singorane za mikoro mu gihe cy'ubutegetsi runaka bishobora gusigira abatora umuhangayiko ubwoba n'ihungabana by'igihe kirekire. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora rusange yo ku itariki ya 7 y'ukwa 12 mu 2024 ubwo hatorwaga perezida n'abagize inteko nshinga amategeko, urwego rw'igihugu rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara rwari rukomeje imyiteguro yarwo yo kuba rwakemura ibi bizazane by'ubuzima. Daniel Asare, umugenzuzi w'ishami ryawo rishinzwe serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa, yavuze ko bafite imbangukiragutabara.
As part of this election,
urwego rw'igihugu rushinzwe imbangukiragutabara rwashoboye gutanga amahugurwa y'ubutabazi bw'ibanze ku bigo nka polisi n'urushinzwe abagororwa. Rero twabakoreye gahunda y'amahugurwa kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze.
Abategetsi b'urwego rwa Ghana rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara bavuga ko mu gihe amatora aranga ibihe by'ingenzi muri demokarasi ariko anazana ingorane z'ubuzima, kandi barimo gukora iyo bwabaga ngo bagabanye izo ngorane amatora ajye aba mu mutekano ku baturage bose.
Wumva umerewe ute iyo igihe cy'amatora cyegereje mu gihugu cyawe? Ese amatora agutera umuhangayiko cyangwa akagira ingaruka ku buzima bwawe bwo mu mutwe? None se ni ubuhe buryo ukoresha ngo ubashe guhangana n'umuhangayiko cyangwa inkeke ziturutse ku matora? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abadukurikira bari Abidjan muri Côte d'Ivoire mu gihe bitegura amatora y'umukuru w'igihugu yo mu wa 2025.
Je suis plus ou moins un peu stressé parce que nous avons vécu des moments dans notre pays ici.
Najyaga mpangayika bitewe n'ibihe twabaga turimo mu gihugu, ariko ubu hamwe n'uko igihugu gitekanye ndetse n'amakuru dufite hari ubumenyi, rero mba nizeye ko amatora azagenda neza.
Umuhangayiko, yego, bitewe n'ibyo twanyuzemo mu myaka yashize. Nibyo, iyo twegereje amatora umuntu aba ahangayitse kuko tuba tutazi icyo twakwitega, ariko nge ndibwira ngo buri kimwe kizagenda neza kandi amatora yose samwe. Ngerageza kudacika intege nkagumana icyizere.
Maze kunyura mu bihe by'amatora ugira kabiri, rero ubu maze kumenyera uko ngenzura umuhangayiko, kandi hamwe n'aya matora yegereje numva nishimye bitewe n'uko tubona urubyiruko rugaragaza ubushake kuri aya matora, ibintu bitabagaho mu yabanje.
Aisha Buba ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu, akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango Sunshine Series and Idima Health Initiative ya Abuja muri Nigeria. Aratuganiriza kuri zimwe mu ngaruka rusange mu mitekerereze amatora agira ku bantu n'uburyo wahangana n'umuhangayiko ndetse n'inkeke mu gihe cy'amatora.
If you look at the way elections have always happened, there is always that tension.
Iyo witegereje uburyo amatora yagiye abamo, ubona ko buri gihe agenda haba imagarara. Buri gihe habaho ubwoba, ibyiyumvo byo gushidikanya. Ese ibiyavamo biraba bimeze bite? Ese arazana izihe mpinduka? Ubwo bwoba bwose, gushidikanya n'ibindi bishobora gutera umuhangayiko cyangwa se bikajyana abantu mu byiyumviro by'umuhangayiko. Aho mu by'ukuri abantu baba batazi ingaruka amatora ari bugire n'ibiza kuyavamo. Ubundi buryo ashobora kugira ingaruka ku bantu mu mitekerereze ni ubushingiye ku mvururu zagiye ziranga amatora mu mateka. Amatora azana imvururu nyinshi, aho abaturage baba barwanya guterana amagambo ahantu hose no kwibasira abatora. Ibyo kandi bijya biteza impfu, ubumuga, inkomere, ndetse hari n'ubwo hari abava mu byabo bikaba ngombwa ko abantu bahunga ingo zabo ngo bakunde batekane.
Mwakoze gukurikira ikiganiro bunga bungu buzima. Ku makuru agezweho gomana n'Ijwi rya Amerika ku muyoboro wa internet wa Isatu akadomo radio tvewa akadomo com. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
Ijwi rya Amerika abakunzi bagakino Combo Taxi umanya nirwanyu.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Oui, karibu.
Jambo mama Laja.
Bonjour.
Vraiment mama, banatumaliza.
Eh?
Maki wanatanja kutuwa, sasa washa tukula vicho kuna kosa miguru sana wabalipuli.
Eh?
Mama Laja. Mama, mire kia sitaki kabisa jumi na choka. Hii maisha lomi siyo kabitu yukuwae.
Yoo. Zihaba hiki. Mbira, utekanya.
Okay, mama Laja. Mire kwa shofira kwa mbo taksie, na mire shuku urusangi.
Uh-huh.
Mire kuambia jana usiku, bali ningile babanji wakaniiba bitu ya mingi. Uh-huh. Na bitu yangu ya samani wakabibebe. Kulikosa tuna miba ni bebe kukitanda.
Hey.
Yoo.
Uje kuitwa ba kuibzi. Aba sumanga iwacho. Urashobora kwibuka amasaha ayari yo.
Eh, misi shuwe. Sunona mie na kazi yangu ya ushofere. Unona mina kia kabusiku, mina kia nishachoka. Eh, si shuwe. Atamili kwa tunajilali yangu. Si hata nisangapi. Lakini na kwambia nilisikia tu jume na tingisika nikasuma basi na miba na niwebe.
Nukubuka rero yuko. Nana kima umvisi.
Apa, na lakini mina juwa mwenye libifanya, libipanga yote.
Kubazi noni ba mgiye.
Banani bengine, bali bakimbizi ba muhumuro bali banaishi huko. Hakuna wengine watasafa bitu ya vile. Na vile mimi nasikia kama habari zao gisi banakuwaka maki watu banaleta ma insecurity. Depuis kwa libatu walikuyaka huko Rusangi. Mimi nakwambia watu ba hakuna manalalaka
tena. Mademoiselle, ikinunogo hanura chocho uchunge ikiva muhumura kukanuka. Turumvikana. Ubibagira hantu uri. Wewe uhejeje kumbwira yuko waruryame usinziriye. Nukuvuga ko atana kimwumvise. Ibyo ziriko ravuga nibi.
Ile ni manyama ile maki si yuko ni manyama sa
kumbikane kandi. Biremwo kuko nabikubwiye ugezaho gute wewe ufata umuguru w'abantu ukawagiriza ibyaha utani ibyemezo ufise kubgawe no kuvuga ngo impunzi isobanura kuba umunya kibi
mama iko sawa uye reality gisiko ya kuhusu watu wa muhumuro mimi nilikuwa nayo nikishakwambia vile vile huko agent wetu wa security na tuchunga nilikuwa na kama mtabarudisha sasa hivi kwao bana tuka Rusangi mara kimo nabafukuza nilikuwa nazanjia vitu mnapasha fanya sasa hivi
ubu rero ugira unyigisha ngana nkora kazi kanje. Wi oui, karibu.
Mwaramutse afande.
Mwaramutse.
Eh. Kurese gusobambwe karimwe bwo muranyakira.
Ehe. Sije uyu.
Ninde.
Usukwa muhumuro. Naye ni ule kwa mu barefishe nari kwa pamoja nabo. Mimi nakwambia mama, madam nashanje uyu mimi nakwambia mumutie mu prison. Eh, hey, anakera jini leta ipeke mumutie mu prison eh. Hey.
Mademoiselle, sindabyemera na gato kuzana kajagari mu byo diwanje. Uranyumva neza?
Okay, madame, ubaba, make sina ta duta te kidogo. Unari ke mu bari bunyi bali niba busiku bakabiba nyumba yote. Oh, stremo sangwi.
Ariko se
stremo sangwi. Nipatie stremo sangwi. Nipatie.
Afande mu bona bomo zingo.
Nipatie. Talisa.
Afande bini.
Nipatie stremo sangwi pa mwishi. Geza ho. Geza ho. Mademoiselle.
Nibikira.
Urashaka kuja mu gasho. Udahagaritse ibyo bintu urikora. Urumva uko kugwanira mu byo diwanje. Ichara
Hason Musinga
Karam
Ibze vziyo tere monsi nibiki Ibze ufise mon hoki nibiki
Afande Ndeuri mkwagu javuga nabwa mbizi Haruko njeri kamfugibi janji Njaba jura bara iba nemurugi wanja Basha kumenu rujiru wako mbahara mungambi monsi No no Mbum vise nabiyuka mfuzi nuru nabaza batura nyi Javi sambo Bihitabjiru kwa nga visi gibi Nubijabu na nino tere monsi ya ririmu
Kweli lakini
bandanya bandanya mushinga hanyuma ngo iyo teremosi iyo pasi abo babandi babisize wawe
yego afande kobera ko ntari kumenya aho ibisambo bivuye kwiba bino bintu nahisemo kubizana hano kubiro byanyu kugira ngo mwende muzabirangisha
Nindi nilikuwa na wazia seme uko mwizi. Kumbe haiko atavyo. Oh la la. Kumbe uko mtoto mzuri. Uko vraiment.
Uko mbona mtari mwa ndenganya?
Vraiment ni same sana babangu. Mimi ni vraiment sikukua na juo. Nilikuwa na useme na uko mtu mbaya. Samani kaka.
Sofe, nizere kwa kuvino sa. Uzozuri yumviri nchua nyinshi. Imbere yuko waduka. Ngo wagiriza abantu bose. Ngo kubera ari impunzi. Cyangwa ari abanyamahanga. Ngo bagirize yuko ari abantu babi. Turumvikana.
Ndiyo mama.
Ubu ntubonya akaroro keza. Kivyo wari kuribaza.
Kaka pardon kaka kango suba.
Cyari kiganiro Combo Taxi. Igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi. Ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijo kya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no ngaho duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya kuri mikono muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Diane Ninahazwe nabateguriye amakuru n'ibiganiro by'ino munsi ku izina rya bagenzi banje ndabikebane ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose turaze gusubira mu